Inkubane radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuwafitiye hirya no hino ku isi tuyashikizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Bagize mwaramutse Oriane ndamutse nabaduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika aho muri Senegal abimukira bashika kuri 14 bafuye ku munsi wa mbere mu manuko bwa Senegal gihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa Buraya bwashya bugatokombera. Umukuru w'igisagara cha Kafoutine mu ntara ya Casamance David Diata yavuze ko bashoboye gutora ibiziga 14 kandi ko bafuye bashobora kuzorenga ico gitigiri. Umukuru w'igisata c'abaforoma muri iyo ntara Burama Fabure yavuze ko abantu 21 bakomeretse barimwo 4 basinzikaye cyane. Diata avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abimukira hafi 140 bagizwe n'abamuka muri Guinea Conakry, Nigeria, Gambia hamwe na Senegal, ariko haracarondegwa abandi avuga ko baburiwe irengero. Abarokotse bavuga ko uyo muriro watewe n'umwe muri abo bimukira yanywereye itabi hafi y'imoteri y'ubwo bwato. Abo bimukira bandurutse bava muri Senegal bagerageza kwinjira mu mazinga ya Canary yo muri Espagne bagamije gushika ku mugabane wa Afrika. Ahandi hafugwa abimukira bafani hano muri Leta Zunze za Amerika ibitigiri bya abimukira batagira ibyangombwa bafiriye mu ikamyo kubera ubushuhe burenze urugero muri Leta ya Texas byaraduze ubishitse ku bantu 51. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ko ubu ari ubwicanyi bwa gahomera bunwa bwakozwe na barondera inyungu z'amafaranga mu rudandaza rw'abantu. Ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati bwa Amerika bwatangaje ko bwuguruye amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Aho bimukira basanzwe mu ikamyo yasizwe mu ibarabara mu gisagara cya San Antonio muri Leta ya Texas ku munsi wa mbere. Perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yavuze ko bamaze kumenyekana muri abo bafuye ari 22 bamuka muri Mexique, indwi bamuka muri Guatemala n'abandi 2 bamuka muri Honduras. Abantu 3 baratawe mu mvuto ku mvuzo z'amatohoza ariko abategetsi bo muri icyo gice cya Texas nta yandi makuru arenze ayo baratanga. Ahandi havugwa impfu ni muri Colombia, abanyororo bashika kuri 52 barafuye abandi 26 barakomereka mu gatondo kejo kuwa 2 muri Colombia igihe umucanwa waduka bariko baragumuka. Umukuru arongoye amabohero muri ico gihugu Tito Castellanos yavuze kwiryo sanganya ryabaye igihe abo banyororo bari mu migumuko batsa umuriro hafi isaha 8 z'ijoro kugira bazibire abapolisi ntibinjire mu ibohero ry'Tuluwa. Abategetsi bari batanguye kuvuga ko bariko baratohoza nimba abo banyororo bafuye bariko baragerageza gutoroka ariko mu nyuma basanze ngo yari imigumuko. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Leta ya Perezida Joe Biden yarafatiye ibihano ayandi makompanyi 5 akorera mu Bushinwa ejo ku munsi wa 2 yagirizwa gufasha igisirikare cy'Uburusiya hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho muri ico gihugu. Ni mu ntumbero yo gukomeza ibihano Amerika yafatiye Uburusiya inyuma yo gutera Ukraine. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwa Amerika bwavuze ko ayo makompanyi yafatiwe ibihano yahoze aha ibikoresho Uburusiya imbere yuko butera Ukraine. Bavuga kandi ko gushika n'ubu ayo makompanyi kibandanya arungikira ibigo by'igisirikare cy'Uburusiya bisanzwe byarafatiwe ibihano. Ubwo bushikiranganji bwongeye ayandi makompanyi 31 kuri urwo rutonde arimo yo mu Burusiya, Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe, Lituania, Pakistani, Singapore, Ubwongereza, Uzbekistani na Vietnam. Muri ayo makompanyi 36 muri rusangi yongeweko 25 yose akorera mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku mugabane wa Buraya, Turukiya yaremeye ejo kuwa kabiri ko Finland na Suède bibandanya kandidatire yabyo yo gusaba kwinjira mu ishyirahamwe OTAN gishinze kugwaniriza umwansi hamwe. Turukiya yari yarabereye intambamyi ivyo bihugu kuko byari bifitaniye ibibazo by'umutekano. Ibi Turukiya ivyemeye nyuma yaho ibi bihugu bitatu byumvikaniye gukingiranirana hagati yabyo. Uyu mwumvikano washobotse inyuma y'amasaha 4 y'ibiganiro ivyo bihugu byamazemo imbere yuko inama ya OTAN itangura i Madrid muri Espagne. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg hamwe na perezida wa Turukiya baremeje ko umwumvikano wabaye hari inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'uwo mutegetsi hamwe na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Suède Magdalena Andersson. Ibintu nyamukuru Turukiya yari yasabye kuva mu kwezi kwa gatatu kwari uko ibyo bihugu bibiri bya bitacanwa kabyo mu buraruko bwa Buraya bihagarika gufasha imihari y'abakirde iri mu butaka bwabyo. Ibi kwari ugukuraho ibihano, ibindi kwari ugukuraho ibihano byo kugurisha ibigwanisho kuri Turukiya.
Alois Bigirimana rakoze kuri ayo makuru yose yaduteguriye akaba hejeje kuyadushikiriza. Bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, bamwe mu Barundi babona harahindutse iki?
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umuganga, babwirizwa kutwumviriza bakatwiteka dukwiriye kuko natwe turibaha.
Uyu ni Agato Gwasa, umukuru w'umugambwe SNL, avuga ko inama nshingamateka iherutse gufata umugwi w'abashingamateka ba SNL.
Umuyobozi w'ikigo tugira mu ishami turongoye ni uko yaje ashyira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara zose z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'urwaruka.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Fulcon. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu, imigambwe hamwe n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu ntibihuza kuvyo amaze kurangura. Ibindi kuri inkuru Elo Jwiri Kaneza.
Imyaka 2 yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi Kaneva, akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter aroye mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahari ibivomo n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu. Imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Ku bari mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro, yagize umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amukuye kuwuserukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka zibona ka mu gisata cy'imigenderanire. Ibihugu bya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi. Ibiganiro hagati y'u Rwanda biriko biraba kugira ahugururwa imipaka yugawe haraheze imyaka hafi indwi. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe w'uko ubutegetsi CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratahutse. Reka na zimwe mu mpunzi ziri mu makambi yo mu bihugu by'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati, Perezida Neva yaruye mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga, harimo na Gaton Rwasa twari umugambwe SNL wamureze muri sentare yubahize ubwizwa nshingiro ko yize amatora mu 2020. Ariko Karinate Sakian, umushakashatsi mukuru muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, asanga ibikorwa bidahagije.
Le problème qu'on remarque que deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingora ni nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo president sezerana n'ukuri. Mu majambo ni iby'ukuri atandukanye n'ibyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta narikekwa kubabo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica. Mugabo je hakizimana mukuru w'ishyirahamwe Forcone fabona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka uko ni kwa bisigura
umwihozi twibo tugira mu ishyamba turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu turabona ishingwa ry'ibanki z'ugwaruka y'abakenyezi kurwanya ibiturire ukurwanya kudahana
agatangwa rwaza mukuru mugambwe senere utavuga rwa n'ubutegetsi we yagize indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu ahari kwa 2021 kuno kwezi Bujumbura aho mukuru inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi w'abashingamateka b'umugambwe senere
yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu ko atari amabanga bahawe n'umugambi ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu babwirizwa kutwumviriza bakatwiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha
Abdul Kazi Matwara umugambi w'ipedezi gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze
igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera ubwicanyi biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake sese amaraso yuko biba biranduranwe n'imitsi igikuru kuri twebwe n'ukubona yuko hariho ishaka ryo gukora
iryo shaka umushikanganje w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza Albert Shingiro yemeza gusa ko akiri urugendo mu gisata cy'agateka kazi na muntu ibyo bishikirije ihugururwa indwi hari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi haraheze indwi zibiri
ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bizaye no n'agateka kazi na muntu bitere imbere nico no kuyita mu gifaransa ni processus biza buke
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyana zo muri kahise mugabo ko akakora ibishoboka kugira gishayure gusa nawe aremeza ko akira mabi yagikorwa nawe bafashanya kurongora igihugu nkuko yabigaragarije mu gisabisho cyo kwa 16 ukwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi
hari abakibyiziwe n'umwina w'ibyihisi bakagira ibyo batari bicoya turimo ba kaboko turimo bagirira n'abandi turacyafite indambi
mu mpera z'indwi iheze naho akubura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya leta
hariho ikintu cyitwa kudahana nzobasambura mweta ukagukari ngaha nzogasambo igihugu kidahana habakajagari nimwamura bongere babi nzobirukanazane bongere beza aragira intama zanjye
umwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri nabwo buracemeza ko akiri byinshi ibyo gukorwa cyane cyane mu byerekeye intwari bereye Claude Bocu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura
nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui
turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nawe bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari bereye hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta novuga nk'akarorero nk'ugushyira mu muco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange ibintu byinshi bitagaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa naho Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze ku rwego mpuzamakungu mu gisata cy'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma mu kwa cumi 2021 ikigega cy'isi cyashyize u Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi eroje urikane
Inyonko yateye inka mu Burundi ifise inkurikizi nyinshi haba ku borozi abayangayanga eka na leta idasigaye inyuma imiryango myinshi iremeza yuko ubukene bwayinjiranye kubera atacikora ku bitungwa byayo ngo yikenure ikaba ihanze amaso icokorwa na leta inkuru twategura mugenzi wacu Desire Hatungimana
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aborozi bahora bikora ku bitungwa byabo iyo hageze kwikenura ubu ntibagirayo bacira nayo bamira abayangayanga nuko nyene baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwira radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana
ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona nkagikora mwoje naho randandaza inka zitanu z'ibiheri
ubundi kaze nihera kuba atakina abantu bashobora kuronka bafata nange ndi umworozi nico kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka ku buzima bwanje narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya kugaho umuntu atashobora gushora igitungwa cyo mu isoko nokuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woronka icyake
mu rugo nta n'ijambo na rimwe tugifise inka ipfuye igira gupfa rwayo ikagira gupfa ariyo baranguye mba yuko tugowe rwose
ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunzi iyo komine yugawe. Iyo soko yashorwa mu inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Ntibizi Théophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse.
Iyo soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iyo soko. Nca mumva ko natwe inkwishwa bahungabanye mushikiza yuko nko ku kwezi dusha tubona yuko dutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwihuga bya komini kuko ari ko byari biteguye gukorwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka by'ibikorwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite icyo basaba leta.
Leta yo fata inga singorane iyo ngwara ntiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari kwe kufuga na nabo vibranda ito kufa mozi imba kone yari kwa kamagara ya lahu ni mtu wakwe vitu wakwe
mbuka vya jiru 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 mbuka vya jiru
mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru mbuka vya jiru abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro ko ico gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Dewe Guide Rurema yabimenyeshije abakozi bakuru bakuru ubushikiranganje arongoye. Igerekezo rya 27 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganje igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 187 nizo zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu tworira amazi.
Kigali ngo urya mundi tutara tukumara mu gatuka ko turi muri leta, yaba dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nabo akaba ari mu mugongo. Urumva uyu mukwaha ari uyu mugongo bumye ku muntu umwe basigarizwa kunga ibere.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri, ekipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda aratugira ibindi kuri inkuru.
Mu mukino wa nyuma w'ishiraniro w'igikombe cy'amahoro watangiye saa 12 n'igice z'umugoroba kuri stade Kigali Nyamirambo, amakipe yombi AS Kigali na APR FC yari yahize. Ku ruhande rwa APR FC, gahunda yari yo kwihimura kuri AS Kigali nyuma yuko abasore b'umutoza Kasandre bari babatsinze 2-0 muri shampiyona iheruka kurangira. Mohamed Adil, umutoza w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda, yari yakoze ku ntwaro ze zirimo Fitina Mumborenga, Jean Bosco Ruboneka, Jaber Man Ishimwe na bagenzi babo. Intego yari yo kwegukana igikombe cy'amahoro bakacyongera ku gikombe cya shampiyona baherutse gutwara. Muri AS Kigali nabo abakinnyi bayo biganjemo abamaze igihe kinini mu kibuga nka Fabrice Mugeni, Haruna Niyonzima na Shaban Hussein Shabarara baje biyemeje kwereka APR FC ko uwabatsinze muri shampiyona ntawe yagiye. Mu gice cya mbere cy'umukino amakipe yakomeje gusatirana, ariko AS Kigali ikagaragaza akantu k'isumbwe mu guhererekanya umupira. Ku munota wa 30 umukinnyi Abubakar Rawari wa AS Kigali yahereje umupira Christian Ishimwe arawuzamukana awohereza kwa Hussein Shabarara, nawe wawurekeye Rashid Kalisa wahise atsinda igitego cyatumye abafana b'ikipe y'umujyi wa Kigali biterera mu birere. Igice cya mbere cyarangiye nta kindi igitego kibonetse, ariko AS Kigali igifite inyota yo gutsinda. Mu gice cya kabiri umutoza Adil Mohamed wa APR FC yagerageje gukora impinduka yinjiza mu kibuga abakinnyi barimo Yves Mugunga na Lage Byiringiro. Uwo muvuno mushya ariko ntacyo wahinduye, kuko umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya AS Kigali yahise ihabwa igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka gerekejwe n'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Iyi kipe kandi yahise ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Umutoza Kassandre wa AS Kigali yari yiteguye iyi ntsinzi ikomeye, kuko na mbere y'umukino yari yatangaje ko byose byari biri ku murongo mu nzego zose.
Nibaza ko uburyo twiteguye ni bwiza. Ndashaka gushimira Imana ko Imana yakomeje kuturinda. Ndashimira abayobozi bashyize uburyo ku buryo kwitegura. Ndashimira abakinnyi uburyo bitanze. Ni uburyo ubona ko bagerageje kuba muri discipline mu bintu byose wabonaga ari mu bwitange. Igisigaye ni macho.
Muri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sports niyo yegukanye umwanya wa gatatu mu mukino wabaye ku wa mbere warangiye itsinze ikipe ya Police FC ibitego bine byose ku busa. Umwaka w'imikino mu mupira w'amaguru mu Rwanda urarangira kuri wa gatatu hakinwa umukino wa nyuma wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Uyu mukino urahuza ikipe ya Sunrise na Rwamagana City guhera saa 9 n'igice kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Aya makipe yombi kandi yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere akazasimbura andi makipe abiri yarangije kumanuka ajya mu cyiciro cya kabiri, ariyo Etoile de l'Est na Gicumbi FC. Yari Claude Munyandini.
Abanyagihugu bafite mikoro make nibo bakogwa ko cyane n'icyo kibazo. Imyidogo ni myinshi mu bantu, kuko isukari ikenera abakuze n'abakiri bato. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanyonyi bayo mu Burundi, itugezwaho na Thierry Vendayishimiye i Kigali.
Ubu twarafunze ntamana k'icyayi ntakuza k'icyayi byaracurinye kaho cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye rwose.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato iyi sukari ja. Bagira bati twagirana ikibazo cy'iminsi mike none bitera biyangara. Icyo kibazo rero cy'ubura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu b'amikoro make, kandi ni ikibazo kirangwa mu gihugu cyose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye, kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye.
Ubu twarafunze ntamana k'icyayi ntakuza k'icyayi byaracurinye kaho cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye rwose. Ko nkatwe ducuruzaga kantine ngaha mu irisi kugira abashumuga wanjye yiro nko ku mabutike bamukira 600 tukacuruza uko nyine
dusumuke karugari.
Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashyira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza.
Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranje dushyushije ku misigati iyo dushobora guhura tugashyira imisego tugasanya tukaronka kuno tumwe icyayi
umva tuze nta kuno twiyeranje kuko twose tugenda tugafata irya miseke tukayihura mu isego ruhamaduka kanya tugashyira mu buyi cyangwa mu cyayi buraziyo.
Naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumera umara, abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikika mu kiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse, ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse.
Iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabonaho uburyo buri ko buraba gatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezeza cyane.
Umwene gihugu muto muto yahora akinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma, aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora, umwene gihugu akagura yorohewe.
Kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu, bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari Sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, kugira ngo birabire neza ibihakoregwa. Barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe. Aremera ko hari ikibazo c'ikena gy'isukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri. Ubwa mbere nuko ishyirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere.
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu minsi kakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikacu rumba rirashaje n'ibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakeneye isukari biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ivyahuha bihuhuka aramashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitita ama unit de production yariyongereye ubutwagiza ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari by'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kije rero gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye ku rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 23,000 665 uja ku 18 574 mu mwaka w'2019 muri no mwaka umwimbu renga gato amatoni 15 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo
njitsi mudateza matwi ahaniho turangirije amakuru yacu yo kuri no saha turabashimiye ko namwashimiye gukurikirana radio y'u Amerika saminaniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ndashimiye bagenzi bose bifatanyije mu gutegura aya makuru wayegeranyije ni Nadia Taha kuri mikro mwari muri kumwe na Orion Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese murakoze.